ne jouer y'America. Y'America y'abandanya kwa shikiliza digani avyaryo vyo mwitonda umu kirundi na umu kinyarwanda nchutimwe se mteza matwi kongere guha ikazi awaliko uratukumbiriza kwa tangura nye hamwe na amwe mwese mchugura ama radio anyo mwikumwa na Frederic Nkundikije atiramije ibigani ilo vyo radio ijwi y'America. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Na guhera isaha 12 turabashikiriza umuziki. Ntumutangure rero utangure ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino mu iki gihe.
Urakoze Federico, muri kumwe na Aloyzi Bigirimana kuri mikro tuyahere mu gihugu kibanyi aho ikiza cha Ebola catangajwe mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika iharanira Demokarasi ya Kongo aho cahitanye abantu batatu kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane. Iryo byatangajwe ejo ku munsi wa gatanu n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu OMS. Kubw'ibyo shirahamwe ico kiza cha Ebola kiri mu karere karimwo ishamba mu ntara ya Basse-Ouele ku rubibe n'igihugu cha Centrafrica. Ubwa nyuma Ebola yiyadukije muri Congo hari mu mwaka w'2014 ico gihe yaragwanijwe n'ingoga yamara yahitanye abantu 42 mu biharuro byatangajwe icese. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Congo Oli Olunga yaremeje ukwiyadukiza gushaca kwa Ebola akaba yasabye abanyagihugu kutagira ubwoba. Yamenyeje ko leta yafashe ingingo zikenewe kugira yishure mu buryo bwihutirwa kuri ico kiza cha Ebola gisubiye kwiyadukiza. OMS imenyesha ko iriko ikorana n'abategetsi ba leta ya Congo kugira barungike ibikoresho hamwe n'abakozi bajeje gufasha guhagarika n'ingoga ico kiza ciyadukije mu gice kitoroshe gushikamwo. Tukivuga muri ico gihugu nyene ishirahamwe mpuzamakungu ni ryatangaje kuri wa gatanu ko ritewe impungenge n'ibitigiri by'abacirwa urwo gufa bitera byiyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu manza zicirirwa abarwanya leta y'Uganda bari mu buseruko bwa Congo. Haraheze amezi 9 sentare ya gisirikare muri Kivu y'uburaruko iriko icimanza z'abagirizwa kwica abantu baharurwa mu majana mu ntara ya Beni mu mwaka wa 2014. Ubwicanyi bwagirizwa abarwanya leta y'Uganda bahurikiye mu muhari ADF. Iyo sentare yaciriye urwo gufa kuri wa gatatu abantu bane barimo abanyekongomani batatu n'umutanzaniya umwe. Kuva mu kwezi kwa munani mwaka 2016 abantu bashika 36 nibo bamaze gucirwa urwo gufa. Unikanegura ko abo bacirwa izo manza badahabwa akaryo ko kunguruzwa. Abo bayisilamu barwanya leta y'Uganda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva mu mwaka w'1995 bagirizwa na leta ya Congo hamwe na Onikuba bamaze kwica abantu bashika 70 mu ntara ya Beni kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2014. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Ubumanuko asaba abanyagihugu biwe kuguma batekanye akavuga ko atabwicanye bugiye kuba inyuma yaho ahagarikiye mu mabanga umukuru w'ibiro vya gisirikare General Paul Malonge yahunze umurwa mukuru ku munsi wa kabiri n'abasirikare b'inkwazangabo batari bake. Perezida Salva Kiir yagiriza Malonge ko yahunze Juba imbere yo kurahiza uwaragiye kumusubirira ariwe General James Ajongo. Akavuga kandi ko guhindura indongozi ari ibintu bisanzwe ariko naho biruko Salva Kiir yagerageje kunyegeza ibivugwa ko Malonge yoba ariko ashiraho umurwi urwanya leta. Amakuru ataremezwa neza avuga ko General Malonge yoba ari mu gisagara ciwe c'amavuko arico awe ile aho yoba ariko ashira ikirindiro ca gisirikare. Abanyagihugu bo muri ico gice bafise ubwoba ko ashobora kuba gutana mu mitwe n'abasirikare ba leta. Hano muri Leta Zunze za Amerika Perezida Donald Trump ariko ararondera uwo asubiriza James Comey yahoze arongoye ibiro bya FBI bijejwe amatohoza. Ivyo vyatangajwe numwe mu bategetsi mu biro vya White House kuri wa gatanu ubushikiranganje bw'ubutungane hari nabwo ibiro vya FBI vyegukira buza bumaze kuronka amazina y'abantu 11 bazohitamu. Umuvugizi w'ibiro vya White House Sean Spicer yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa gatanu ko Perezida Trump agiye kugena umutegetsi mushya wa FBI mu maguru mashya igihe cyose azoronkera ukwija ibisabwa. Mwibuke ko James Comey yabogojwe mu mabanga yiwe yo kurongora FBI ku munsi wa kabiri mu gihe yariko aragira amatohoza ku migenderanire abari begereye Trump mu myiyamamazo mu matora yo muri 2016 boba baragiranye n'igihugu cy'Uburusiya. Ikurwa ryiwe rikaba ririko ritera impari zikomeye za politike hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyepolitiki babiri bakomeye muri Zimbabwe bari mu biganiro byo gushyiraho urunani rwa politiki mu ntumbero yo kugerageza gutsinda Perezida Robert Mugabe mu matora azoba mu mwaka uza. Umwe muri abo n'umufasoni Joyce Mujuru yahoze acuditse cyane na Perezida Mugabe, wundi ni Morgan Tsvangirai, umunyepolitiki amaze igihe atavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe. Perezida Mugabe muri iki gihe afise imyaka 93, amagara yiwe atera atituka, yiyemeje gusubira kwitoza mu kindi kiringo cyo kuyobora igihugu cya Zimbabwe. Mugabe rero yatanguye kuyobora Zimbabwe kuva mwaka w'1980, kuva intwaro yiwe ubutunzi bw'igihugu bwarasambutse mu gihe Leta yiwe yakandamije bikomeye abanyepolitiki batavuga rumwe nayo.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikije amakuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unabona umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa nongera ndabahikaze gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Umugera hepatite C ni imwe mu ngwara ubushakashatsi butarashobora gutorera imiti kwiye yo kuyivura. Ivyo bituma abantu 500,000 bapfa buri mwaka ku isi nk'uko ishiramwe gitamagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Vyongeye izimba ry'imiti rimaze kuboneka ko rituma idashikirwa na bose mu bihugu bikenye co kimwe n'ibiteye imbere. Ishiramwe gitamagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko intambwe ikiri ndende kugira abantu bose bashobore kuyishikira. Imiti y'umugera wa hepatite C ifise ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abantu. Iziturutse ku miti yitwa Bose Previr na Tela Previr ziroroshe kuboneka. Akarorero kuri Bose Previr n'uburuhe, iseseme, gucibwamwo, ukubura amaraso, igabanuka ry'abasoda mu mubiri. Tela Previr naho nyene ishobora gutuma umuntu acibwamwo, abura amaraso, akongera akaribwa ku kibuno, nk'uko isoko ry'Abanyakanada rijejwe gutanga amakuru ku bijanye n'umugera wa sida hamwe n'uwa hepatite C kati ribimenyesha. Naho biruko abaganga bahanura abagwayi gufata iyo miti. Vyongeye imiti ivura umugera wa hepatite C irashobora gufatwa n'ubusanzwe ari ku miti y'umugera wa sida mu gihe abaganga babakurikiranira hafi, nk'uko bimenyeshwa n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara zo mu mubiri. Mu Burundi abagendana umugera wa hepatite C baharugwa ku 8.2%. Ugo rugero akaba ari runini ugereranije mu bindi bihugu byo muri Afrika, nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara zo mu gitigu no munda bo mu Burundi. Mu kiganiro cuno munsi nk'uko muvyumva turabira hamwe ibijanye n'ingorane zifatiye ku kuvura umugera wa hepatite C. Kuri micro muri kumwe na jewe Inamahoro Raisa Liliane, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyukira. Tega amatwi ivyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri micro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira abagendana umugera wa hepatite C bashikira imiti. Gwayaze na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Abaganga bo benshi babinonosoye, hanyuma n'imiti yo gupfufahaza ikagwizwa, hama abanyagihugu bakanayimenya cane kuko benshi ntibayizi.
ari ingwara ikwiye gufatwa mu minwe n'igisata kijejwe ubuvuzi mu Burundi kuko ugiye kuraba abantu bayigwaye ni benshi hariho n'abayigendana batayizi kandi imiti ikaba izimbye no kwivuza umuntu ashobora no kubura naho yivuze
bohimiriza ubwa mbere bakamenyesha iyo ngwara ngene isanzwe ifata bamaze kubimenya biroroha cyane kugira ngo bavuge bati kugira uyikingire uyikingira uciye muri ubu buryo
mu Burundi iyo ngwara bita hepatitis tutovuga ko yitaweho cyane nkuko bamwe uzawumva ngo hari umugambi wahariwe kugwanya igitunu cyane imibembe igihugu gikwiye kwicarira ico kibazo c'iyo ngwara mu Burundi adashobora gushikana amahere igihumbi ku munsi
hepatitis nikira kenshi munyigiti gino cumenyesho gukora
itebwoba no kurusha sida bahimiriza abantu bakipimisha nabandi baba baki ingwara yabonetse n'umuntu araboneka
igihugu cyo bitangira bakaronka babavura benshi baricwa niyo ngwara kuvuye kutamenya
ibikoresho bitobora uruhu bishobora gutuma umuntu yandura umubwira wa hepatitis aha twovuga nk'inshinge inzembe n'ibindi iruhande y'ibyo ibikoresho byo kwa muganga bidasukuye neza hamwe n'amaraso adapimwe neza imbere y'uko bayatera abantu ashobora kuba intandaro yo kuyandura nk'uko ishyirahamwe ry'itahamagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha iryo shyirahamwe rihanura abantu bafata ibiyayura mutwe biciye mu nshinge abagendana umubwira wa sida abigeze kuba mu busho hamwe n'abana bavuka ku bavyeyi banduye hepatitse kuyipimisha kirikare ivyo bituma ingwara ikingwa kirikare hamwe no kutayandukizanya nkuko OMS bandanye bihanura reka duhi jambo mugenzanje Alain Yves Irankunda aduhi inkuru ya dutohoreje mu gisagara ca Bujumbura kubijanye n'ingorane zifatiye ku kuvura ingwara ya hepatitse
ukuvura ingwara ya hepatite C ifatira mu gitigu kugiye koroha kuko umuti mushasha uyikiza uherutse gushikanwa mu Burundi uyo muti Epsinate benshi bazi ku izina rya Sopospivir uheruka kumenyekanishwa na Axis Pharma rimwe mu mashirahamwe yemewe adandaza imiti uzoshobora kubangira kamaro ku magara y'abantu kuruta uwahahora witwa Interferon benshi bazi ku izina rya Pegasus kukaba nkako uzo ufata azokira Burundi ingwara ya hepatite C nkuko vyemezwa na muganga Renova Nagirabiri umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda aho ni mu gihe warusanzweho wa interferon kubantijana bawunyoye 40 gusa ari bo baba bafise amahigo y'ugukira Burundi nkuko umuhinga Renova Nagirabiri yongerako iboneka y'umuti mushasha uvura ingwara ya hepatite C ifatira mu gitigu ni nk'inyishu kubayigendana twumvirize Patrick ke niyo saba aho banza kutubwira ko ikimufata atayo yarazi
hepatite C kinasanzwe nhanga maraso hanyuma baca barayitoramo baca barambwira biko nuhagarika gatoya kugira ngo barabingene bigende
ni waruzi ko warusanzwe bigendana
reka na gatoya nta n'umusonga n'umwe
aheruka kuboneka umuti ushobora kuzoyivura Burundi izana ry'uyo muti iryo bari nk'inyishu kuri mwebwe musanzwe mufisiyo ngwara
rashobora kuba ari inyishu ko wabonetse ngira ngo akore umuti uzobukiza Burundi nibaza ko aje ituma bo bari inyishu
amafaranga angana ni miliyoni zitandatu niyo akenewe kugira ngo umuntu ashobore kuronswa kire yose y'umuti wa Epsinate ayo mahera akaba ari make ugereranije ni miliyoni za baba 24 yahora asabwa kuri kire ya Interferon benshi bazi ku izina rya Pegasus igabanuka gico giciro ku muti mushasha rirava ku kigoro kishirahamwe Axis Pharma gitayeho gukorana n'amashirahamwe ayikora byo mu bihugu byo hanze nkuko vyemezwa na Jean-Claude Ndayizeye ajejwe ugutunganya ibikorwa vy'iryo shirahamwe ridandaza imiti rimwe na rimwe abagendana ingwara ya hepatite C baritura ubuvuzi bw'ikirundi badahanuje abaganga banonosoye kuyivura twumvirize uko vyagendeye Joseph Nahimana amaze imyaka 15 afise iyo ngwara ya hepatite C
bizo tugora cyane kugira dushobore no kuyivuza kuko baravuga yuko hari imiti y'ikirundi ishobora
ibintu biruko mu gihe abafise ingwara ya hepatite C batama borohewe mu kwivuza imvo nyamukuru n'ubukene butuma badashobora kwipimisha kuko bisaba uburyo bw'umurengera iyo ikaba inkurikizi ko abenshi baje kwivuza amagara yabo yamaze gusinzikara nkuko vyashikiye Aloise Sikumingi aba muri komine Mutimbuzi. Cobaye ciza nuko bajejwe ibibazo vy'amagara y'abantu bofata mu mugongo uyo muce wabagendana ingwara ya hepatite C kuko ibandanya yiyongera mu bantu nkuko biri mu cigwa cakozwe n'abahinga mu vy'ubuvuzi bo ngaha mu Burundi. Kubw'ivyo abantu bato bato basaba gufatwa mu mugongo. Aloise Sikumingi aterakamu avuga ati
kewe nkuye muti naho bogira no bahageze ko mfa ko amahera ntayo noro ntarose nka leta canka bagira neza wo duha kubuntu abujyo noro nka bwo kwivuza nka twebwe abantu tujya tuvuye mu itasha kuko hari abantu benshi badashobora kuronka n'igihumbi dashobora kuronka ku munsi nk'imiliyoni 9 ntanzo ndigira nkora kuva mu myaka 45 fise none umva wo muti no ugura gute
ugushira ku mugaragaro umuti Epsinate kabaya kajyo ko kumenyesha ko uwo ufata utomwononera amagara yiwe kukaba nkako ukwije ivyangombwa bisabwa n'ubuvuzi nkuko muganga Renova Ntagirabiri yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda ari mu batanze icigwa kubijanye niyo ngwara mu Burundi avyemeza. Ishirahamwe Axis Pharma ridandaza imiti byari yemeje gufasha mu gupima no gutanga ibikoresho vyabigenewe mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu ku rugero rushimishije. Jean-Claude Ndayizeye ajeje gutunganya ibikorwa zishira hamwe Axis Pharma ridandaza imiti arasigura uko ico gikorwa gitegekanijwe.
Muri Axis Pharma twari hari intumbero yuko tugomba gufasha abanyagihugu badafise uburyo kugira ngo bashobore gushika kuri uwo muti ibihumbi bibiri tugomba gufasha kugira ngo bashobore kwipimisha borohewe ibikoreshwa mu gupima ari aya mareactive cyangwa ibindi bikoresho bakoresha tukabitanga ku buntu tuzoshobora gufasha n'abariko barapima abo bagwayi bishobotse ntage nayo batanga.
Ukwivuza kare ingwara ya hepatite C itararengerana na kamo gategwa abato nabisumbuye mu ntumbero y'ukurokora amagara yabo.
Tumenyeshe kumugera wa hepatite C atarucancu fise ukukinga bikuye guca mu kugabanya ibishobora gutuma abantu bawandura. Akarorero ni kwitwararika isuku ryo kwa muganga nkuko MS bivuga. Abantu banduye uwo mugera bakwiye kwirinda kwanduza abandi. Ivyo vyoca mu kudatizanya ibikoresho by'isuku nk'umujigiti wo kwiyugumura, ibikoresho vyo guca inzara canke ivyo kumwa ubwanwa nkuko isoko ry'Abanyakanada rijejwe gutanga amakuru kubijanye n'umugera wa sida hamwe n'uwa hepatite kati ribihanura. Ukwiyunga mu mashirahamwe vyobangira akamaro kubayigwaye. Ivyo vyotuma abagwa ibaronka amakuru ajanye n'ingwara bagendana. Ikindi bifasha nuko inkuru ishikira abantu benshi nkuko ikigo kati kibandanya kibimenyesha. Ayandi makuru ajanye n'ingorane zijanye no kuvura umugera wa hepatite umviriza ikiyago twagiranye n'umuhinga yanonoso ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda muganga Renovan Ntagirabiri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Renova Ntagirabiri ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ahenshi ndafise ibipimo ico nigishwa kubandanya kiba ikibazo kuri mwebwe mukurikirana abo bantu bagwaye ingwara ya hepatite C.
Kidashobora kuzoba ikibazo kinini. Virus ya hepatite C iroroshe gupima. Ibitaro nka byose n'amalaboratoire yo mu Burundi ashoboye gupima akakubwiye ati bora se hepatite C wowe nayo ufise. Kuba yifise rero duca dutangura kugira ibindi bipimo birengeye ivyo menye ugwegageze. Dusanze ari hepatite C ntoya atachirono na mugitigu turashobora kumubwira afise uburyo akivuza adafise uburyo naho tukarindira tukaraba kuko hari abantu benshi bayisazana atacibagize.
Hariho abanyagihugu bamwe bavuga yuko imiti y'ikirundi iyivura iyo ngwara bakayifata umuco mubahereza n'uyu
bawufata kubera atawundi natwe twababwira gufata kenshi wasanga atawuriho mu buryo bw'ubushakashatsi guno munsi werekana neza kukiza ubu rero uriho
mu mitumba hagati twovuga abaganga bakaruhariwe mu kuvura ingwara ya hepatite batarashobora kugwira ntimubona yuko nubundi muzogwa musubira inyuma kugwana iyo ngwara ya hepatite C.
Ico naco ni kibazo kituraje ishinga utwo kwigisha abaganga bakaruhariwe aba specialiste co gisata gifite ingorane kwera uburyo bw'igihugu burindira kwa abaganga baboneka abahari ubu bazogerageza ko bashoboye kose bakavura abo bagwayi bazo babituye
kugira ngo mushike kuri ayo mahangiro mushigikirwe gute
ni ibintu bisaba uburyo ivyo muri laboratoire mushikiranganje bw'amagara y'abantu abantu bifuza gukora kuriciza ariko byogeye n'abantu bakaje hamwe bakagira amashira hamwe bagafashanya abantu bisuzumisha.
Ndabakenguruki
murakoze cyane namwe.
ndagushimiye ala Eve kuri ico kiyago mwagiranye n'umuhinga none so ivyo kuvura ingwara zo mu gitigu no munda tumira mate mukumviriza kano karirimbo katugira kwinjutara magara batwumviriza ku kiganiro ari kira cijwe rya America uno munsi tukaba turiko tuganira ku vyerekeye ingorane zijanye no kuvura umugera wa hepatitise gwaruka turashishikara nuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
iriya ngwara hepatite muganga birababaza cyane byo bari byo kubanza kubaza muganga
yababaza na cane cane muri ca gihe ca nyuma aho igitigo ke camaze gusindikara kiba kikimeze neza
mbaza ndakwishura
none nk'umwana atanwe inzoga yo kwandura igitigo hepatite se gute
umwana kugira yandura igitigo nuko na nyina wiwe amufise mu mbanyi canka ajya karamwibaruka ashobora kumwandukiza
mbaza ndakwishura
Hepatite se barakunda kuvuga nti kaze nka B.
Ico mwomenya cucu nuko ama hepatite ari B ari C yose afise ukuntu agenda aronona igitigo buhoro buhoro. Ariko amaherezo yavyo wa muntu afise iyo ngwara y'igitigo ayimaranye igihe kirekire araheza akagira ibimenyetso bikomeye gushika naho ashika bya bihe bya nyuma aho igitigo cyo nyene ataco kiba kikibasha. Umuntu abasinzikaye ugasanga mbere bivuyemo na za ngwara bita ama cirrhose canke ama kanseri.
Mbaza ndakwishura.
Igitigo ngo gitera cirrhose. Mbega none namazi yizana.
Cirrhose kuvuga yuko ari gihe cyanyuma gusa ajya amazi aza munda iyo umuntu aba agwa ingwara ya cirrhose. Igitigo ntikiba gikora. Iyo cirrhose ijana no kubindi bihimba by'umubiri biri ruhande y'igitigo byo none kara navyo nyene. Ntubona ajya amazi aza umuntu kabona afise inda nini.
Gwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abanye isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
akenshi usanga abagabo aribo bakarigwa na hepatite C kuvuga ko aribo ikarira
ica mbere mu mwanya nuko hepatite C abikunda kubonekeza niba abantu banwa ibiyarura mutwe biciye mu nshinge bakitera inshinge akabagena niyo ngwara kwa mugenzi we kuko ivyo bintu banwa biyarura mutwe yataye ubwenge arahitanya kitera ugasanga bagiye barayandura ivyigo byarekanya yuko usanga ari abahungu bakunda gufata ivyo biyarura mutwe
mbaza ndakwishura
Ari nk'igihe wumva ugwaye nka hepatite yo mu gitigo ugatinya kwipimisha rijana
iyo umuntu akicandura ijya ingwara ya hepatite C umwe kuri bane bayanduye umubiri we urigwanira kagwana gakuramwo iyo virus cane cane muri ca gihe ca mbere akiyandura ariko batatu kuri bane nabo biranka iko umubiri wigwanira ya virus ikaguma mu mubiri nuko agendana umugera wa hepatite
mbaza ndakwishura
Wewe umva ko kuyumvira kwipimisha gute hepatite C kandi ifata bakire.
Ingwara ya hepatite C si ingwara y'abakire. Ari utunze, ari ufise amahera make, ari ufise abayabaye. Nta muntu numwe adashobora kwandura ingwara ya hepatite C bivuye n'imibereho yiwe canke akazakora canke imibonano mpuzamitina akira atikingiye.
Kiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana aramandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyoma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
None twomenya ko tugwaye hepatite C gute tutarinze kuza kwa muganga.
Ubwa mbere cy'ukumenya nuko kugira umuntu amenye ko agenda na ingwara ya hepatite C nta kundi kuntu bo bitora atari ko agiye kwa muganga akipimisha bakamufata amaraso.
Mbaza ndakwishura
Hepatite C yikuhitanye ni kwera ubutagende impanuro zo kwa muganga.
Murazi ko abantu bafise imibereho itandukanye. Hariho wa muntu usanga yikunda kumwaka kumwaka yamagenda kwipimisha kugira arabe ukuntu vyifashe mu mubiri wiwe. Nabandi usanga ntibikunda kandi no kumukubaho kwabo none ugasanga araheje akandura ingwara ya hepatite C hama kayigendana imyaka n'imyaka akagenda kwipimisha asanga cyaramaze kuyangara igitigo cyaramaze kononekara ataco bagishobora kuvura
mbaza ndakwishura
None umuntu agwaye hepatite C ntiyumve impanuro wumva arinde yo mwita
Icyo mumenya cyocu nuko iyo umuntu agendana umugera wa hepatite C mu mpanuro amutekerera by'ukuri kuntu yifata fetegeza guheba na cane cane kwipimisha kenshi na kenshi ubwira barabe aho umugera ugeze iri yatabikurikije uko hama kaja mu nzoga inzoga zonona igitigu cy'umuntu zihuriranye n'uwo umugera wa hepatite C byonona byinshi kandi na cane cane bica bituma n'uko ntiyongwara ishobora kuba ikinyaruka n'ingona n'ingoga mu mubiri uwo muntu
arakoze muganga munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka n'ubunyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kwinshuti aramagara abanywanyi bacu Jean-Claude Wigitega abaza ati iyo amenyo yahindutse agasa n'umuhondo byoba biva kuki abandanya abaza icyo umuntu yoyogesha kugira subire gusa neza mugangana itamunyana muduhera inyisha umunywanyi
iyo umuntu aba yarakuze agakura afite amenyo meza akabona amenyo yiwe arahindutse bega aragira isuku bikwiriye afungura canke anwa cyo none amenyo yiwe nk'akarere n'utwotanga ni nk'itabi hama bibaye uko agasanga muri ibyo bintu nta birimo areza kirukira kwa muganga bwa mbere rero kuvuga ngo yosubira kwera biva nico toye igituma amenye iwe ahinduka aramutse agihagaritse agakoresha imiti umuganga aba yamuhaye amenye iwe arashobora kusubira kamera neza rero ga Jean-Claude bikugira isuku ribere y'amenyo yawe kugira amenyo yawe amere neza hari imiti bakoresha kugira bogesha amenyo ariko nuko ama mwisunga yuko mukoresha imiti iba yemewe mu mafarmasi rero ni byiza yuko ya miti y'amenyo mukoresha iba igugwa mu mafarmasi aba ni imiti myiza kumenyo
Uyundi munywanyi yatwandikiye yitwa Donatien w'Imuramvya avuga ko afite ingorane yo kubabara mu gikiriza akumva ha kumuriro na cane cane yateruye ibintu bipima ibiro 10 abandanya avuga ko yagiye kwipimisha mu radio bamubwira ko atangwa arababona abazico two muhanura kuko abimaranye imyaka hafi 10 mugangana itamunyana n'uyu munywanyi muduhera inyishu
Donatien yaba vyukuri iyo ngwaro yimarane imyaka 10 akabara kuvuye bikanga gukira mu radio bakerekana yuko atakindi kintu urwaye atangora nufise n'ukuca rero umenye ikintu wifata tubireka kadura terura ibyishoboye kandi n'ukuraba aho uryama uryama gute isaso imatera yaba kura kazi kamara umwanya munini wicaye wicara gute intebe yawe wicara kimeze gute rero nivyo bintu byo mu buzima bwa misi yose tutuntu duto duto ukwiye kuca witwararika ukaraba ubonye shishikaye kagenda kwa muganga kiganira muganga kuntu vyifashe kuko yawe bimaranye imyaka 10 nuko hashobora ko hari igituma
turashimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kahi yabagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko ganje no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye kuvyogenda uku ukaca wica matwi ukigira sindabibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari ivyo
bikubwiye iki
umuntu aba hadahanurwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cha ivyo yumvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cyane ntaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumpanura
bikubwiye iki
uwo mugana yavuze ngo agasozi k'intanuka kahiye abagabo babona bisigura yuko abagabo baravuze bakavuga bakavuga kavuga eh mugabo gira uku nuku nuku ibi bintu bihebe gira uku canke igenza uku hindura ugira uku nuku ugasanga uwo muntu yahanuwe cyane ntiyavyumvise
arabitoye
Aha ni ikiganiro kiracu uyu munsi kigarukiye twibutse ko twashimikiye ku ngorane zifatiye ku kuvura umugera wa hepatite C. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira. Nshimiye Alain Virankunda yamfashije gutororokanya amajwi, nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico mushikiriza canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira, twakure kuri 68 31 91 51 canke kuri 76 20 37 90 canke kandi kuri 75 90 49 71. Kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha.
Tunashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 10:02 turashikiriza.